Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lisamyana i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda mwanamutse nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Munikije.
Kwa saba katuko ba refuge kuba bagira neza bwo dufashe bakaduhuyungira bakatugirira amashyirama zikazanikira ku imboga tukaba tukiyungunganya nk'abandi ubuye muri imisi yamezi uko zikumuranira akazi keshi ndagazira boneka imana yatwibutse.
Uyo ni mufasoni w'impunzi mu kampi ya Rusinda mu gihugu cya Kongo ari mufasoni wakora urudandazwa rw'ifi. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda, inkuru yerekeye twigoro two gukinga abanyagihugu ikiza cya Ebola muri Kongo, hamwe n'inkuru yerekeye rusansuma mu makampi y'impunzi muri Kongo. Turazira kwa ko mu kanya kari imbere. Rekali kodu tangulile kumakuru wavugwa hija nuhino kuisi tukwa teguliwe na mugenzo wa Chaloiza Bigiriman.
Urakoze Frederic Ndamutse nabariko baratumviriza muri aka kanya. Muri Leta Zunze za Amerika ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwabaye mu bibanza bibiri bitandukanye bwahitanye abantu 29 abandi batari bake barakomereka mu gihe abategetsi bakibandanya kurondera imvo zatumye ubwo bwicanyi buba. Perezida wa Amerika Donald Trump ejo ku munsi w'Imana yategetse ko amabendera yose y'igihugu ku nyubakwa za Leta amanurwa gushika hagati mu minsi 5 nk'ikimenyetso cyo kunamira abahitanywe n'ubwo bwicanyi mu gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas hamwe na Dayton muri Leta ya Ohio. Umugabo w'imyaka 24 Connor Betts yitwaje inkoho yararashwe n'igipolisi mu gatondo ko ku munsi wa Mungu kakare haciye umwanya uri munsi y'umunota acucagiye amasasu mu micungararo y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton muri Leta ya Ohio. Uwo mugabo yishe abantu 9 barimwo mushikiwe abandi 27 barakomereka, bane muri bo bakaba barembye cyane. Ubwicanyi muri Leta ya Ohio bwabaye haheze amasaha 13 mu kindi gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas hafi y'urubibi Amerikana na Mexique. Uwundi mugabo yitwaje inkoho yishe arashe abantu bashika 20 akomeretsa abashika 26. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ko bwo bari ubwicanyi bushingiye ku rwanko ku bo mu bwoko bw'abafise amamuko mu bihugu bya Amerika yo hagati bavuga Ikiespanyol. Ubwicanyi muri El Paso na Dayton bugize ubwa 2021 buhitanye benshi muri uyu mwaka muri Amerika nk'uko byaturukanijwe n'itorokanizo ry'amakuru muri Amerika Associated Press, ikinyamakuru USA Today hamwe na kaminuza ya Northeastern mu gisagara cya Boston. Muri Sudan naho abasirikare bari ku butegetsi ibyimfata kibanza hamwe n'urunani rw'abakoze imyerekano barasinya amasezerano yo gusangira ubutegetsi ku munsi w'Imana ejo. Izo mpande zibiri zizosinya kandi amasezerano yo atangaza ibwirizwa shingiro rishya ku itariki 17 z'uku kwezi k'8. Umunsi ukurikira abagize akanama karo kazorongora igihugu ibyimfata kibanza gushika ku matora bazoca batangazwa, nayo ku itariki 20 z'uku kwezi nyene umushikiranganje wa mbere azogenwa, hanyuma inyuma y'iminsi 8 abagize Leta nabo bazoce bashigwa ku mugaragaro. Igihugu cya Iran cyarafashe ubwato bw'ibitoro bw'abanyamahanga hamwe n'abakozi babukoramwo indwi mu kigobe cya Baperesi mu ndwi iheze nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru ku munsi w'Imana. Bwize gatatu abasirikare ba Iran bafashe ubwato mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe, ariko Iran ntiyashikirije izina ry'ubwo bwato bwafashwe ndetse n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo. Igisirikare cya Amerika kigwanira mu mazi kiri muri Bahrain n'amakuru cyatangaje cy'ubwato bwabo bwazimiye mu gihe Ubwongereza nabo buvuga ko ubwato bwabo bwose muri ako karere bukwiye. Muri Afghanistan bisi yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga muri ico gihugu yaraturikijwe na bombe, bayiteze ko hafa abantu babiri abandi batatu barakomereka bose na ba civile nk'uko byashikirijwe na Nasrat Rahimi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati muri ico gihugu ca Afghanistan ejo ku munsi w'Imana. Nta muhari uriyitiriye ico gitero, ariko si ubwa mbere abamenyesha makuru bicwa n'imihari y'iterabwoba muri ico gihugu. ni mugihe mukwezi kwa gatandatu wa Talibani bagabishije ibimenyesha makuru muri Afghanistan ko mugihe bito hagarika kuvuga ivyo muhari wise amajambo yankiriza bazokwibonera ko gushika aho mwaka kugeza ubu abamenyesha makuru indwi baramaze kwicwa na Talibani muri Afghanistan nkuko bishikirizwa n'amashirahamwe avugira abamenyesha makuru muri ico gihugu.
Urakoze Aloise kumakuru hije kudushikiriza. Yote shikini yose kumikamu la wandanya kumbiza ya jo hijubi ya Amerika Islami anila yi Washington DC bukirundi na mukirwanda musha wakandi kudukulikira kukiwanza tukwandikira kwa makuru wewewe akaburungu radio atu bewa akaburungu kom
Wanyu muntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu muntara
nakajyo ijuje Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Wanyu muntara ni cyanyu.
Aya makuru yatanguye ku nkuru ivuga ko Perezida Museveni wa Uganda yatangaje ku kibazo kiri hagati ya Uganda n'u Rwanda kiriko kiratorerwa inyishu mu biganiro hagati y'abatetsi ibyo bihugu uko ari bibiri. Bwabaye bwa mbere Museveni avuga ku matati amaze igihe kirekire hagati y'ibyo bihugu. Ni inkuru ya Natius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kampala mu gihugu cya Uganda.
Ukurikije Perezida Museveni, ikibazo cyo gutumvikana hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda kirimo kuganirwaho ku rwego rwo hejuru kandi yizeye ko kizabonerwa umuti. Ibi Perezida Museveni yabivugiye mu karere ka Kigezi gahanye urubibi n'u Rwanda, aho yari amaze hafi icyumweru cyose akangurira abaturage ku bijyanye n'umugambi wa leta w'ubukungu ugamije guhindura abanyagihugu bose abakungu biciye mu buhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Kuvuga kwa Perezida Museveni ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byabaye ubwa mbere kuva aho ayo matati yatangiriye, bitewe n'ikibazo yabajijwe n'abanyamakuru ku gihombo abacuruzi baturiye imipaka bagize kuva aho u Rwanda rwahagarikiye ibicuruzwa bya Uganda kwinjira muri icyo gihugu rugafunga umupaka wago munini wa Gatuna ndetse rukanabuza n'abaturage baho kongera kwambuka muri Uganda, byateye ingaruka ku mibereho n'ubuhahirane hagati y'abaturage b'ibyo bihugu byombi muri rusange. Ati ku bijyanye n'umupaka turimo kuganira n'abayobozi b'u Rwanda. Mu minsi ishize twagiye Angola turahaganirira kandi turacyakomeje n'ibiganiro kugeza ubwo ikibazo kizakemukira, kuko ntacyo bitanga kwirirwa mu binyamakuru uvuga gusa. Icyangombwa ni ukureba ng'iby'umupaka birakemuwe. Nicyo cyantwaye Angola mpura na Perezida Kagame hamwe na Perezida wa Angola n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubiganiraho.
Ukavuga na Perezida Kagame n'abandi bo Kongo n'uwa Angola twagamba ikigambo iki.
Nkuko yinze kugira icyo avuga ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ibyo Rwanda rushinja Uganda hamwe n'iby'ibinyamakuru byo mu Rwanda bimwandikaho kuva aho iyo matati yatangiriye, Perezida Museveni n'ubundi nta bindi yavuze birenzaho. Nibyavuye mu nama yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda ubwo baherutse guhurira Angola ntibiraje ahabona, bityo akaba abantu benshi bakurikiranira hafi politiki iri hagati y'ibihugu byombi n'abaturage bahomba kubera ikibazo bakiri mu rujijo. Nyamara ariko iyo nama ya Angola imaze iminsi mike ibaye, abashinzwe umutekano hano muri Kampala baje guta muri yombi Abanyarwanda 40 bari mu nama mu rusengero rw'Abanyarwanda ruba hano Kampala, bashinjwa gucura imigambi yo guhungabanya umutekano wa Uganda n'ubu akaba akiri mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ku bijyanye n'ubucuruzi naho bisa nk'aho bitazakemurwa vuba, dore ko Minisitiri wa Uganda ubushinzwe Emilia Chambade aherutse kuburira Abanyayuganda bari basanzwe bacururiza mu Rwanda kuba bibagiwe isoko ryaho bagashakira amasoko mu bindi bihugu. Nibutse ko amatati hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi kandi bisangiye amateka maremare yatangiye ubu Rwanda rwavuze ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikira abarurwanya hamwe no gufunga Abanyarwanda baza muri iki gihugu ndetse no kubakorera ibikorwa by'icyarubozo. Ibyo ubutegetsi bwa Uganda buhakana bwivuye inyuma buvuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyarwanda batuye kandi bagakorera muri Uganda ari nta kibazo, ahubwo ko hari abaza mu gihugu bafite imigambi mibisha barimo intati z'u Rwanda ziza guhungabanya umutekano wa Uganda, ngabo akaba ari bafatwa n'amategeko ndetse bamwe akaba bari imbere y'ubutabera. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignacio Sabahizi urakoze abafasoni mu kampi irusenda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacuruza ifi zirimo indagara bavuga kudandazwa rwabo rugeramiwe kubera kura utuyungiro two kwa nikirako indagara ni inkuru y'umumenyesha mukuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Gabo ari irusenda
Igeze ku kivugo cya Rusenda kiri mu rwipo mu bararo nuru sekiteri ya Tanganyika uhasanga abagore mu nkambi yo mu Rusenda no hanze yayo bakora ubucuruzi bw'indagara n'imikeke kundi imana Adija na Clementine muhawe n'Imana ni bamwe muri abo bagore twasanze bari kwanika indagara kutuyungiro abandi nabo bari kuzanika ku micanga bitewe n'uko umusaruro wabaye mwinshi muri kuno kwezi k'umunani ariko baburaho bawanika
kibazo cyo twanekira indagara twaturabona twanekira ku bindagara imana ari yatufanye zego ziraboneka twanekira ku micanga tukabura ubunyobiro bwo kwanekira imboga nka twega barafije imana ari yatwibutse twarangura ariko tugufise kibazo twanekira twanekira ku micanga nibigenda neza kubera ziba ziri ku micanga nimukuzijya usanga zibabaza mu menyo kubera umucanga kwasaba nka twega barafije kuba babagira neza bwo dufashe bakaduhuyungira bakatugirira amashyirahamwe zibe zibanekira ku imboga tukaba tukiyungunganya nk'abandi ubuye muri iyi minsi yamezi y'ukwezi kumurane akazi kenshi indagara ziraboneka imana ariyo yatwibutse
imboga zirapfa nyinshi ngaha ku Itanganyika bivuga bikaba bito aho twanikira ubujungiro akaba hato bigasaba yuko twanikira hasi ku mucanga indagara zo ku mucanga zigira ikibazo kubera twanikiye ku mucanga cyangwa mu imisenyi
ngenda kuri yo Bosco nawe ni umurobyi w'umurundi ukorera ku kiyaga cya Tanganyika kivuko cya Rusenda nawe tewe impungenge no kutagira ibikoresho bihagije byo kwanikiraho izi ndagara zo mu bwoko bwa kahuzu na karumba bavana mu kiyaga cya Tanganyika nubwo biruko uyu murobyi arashima uburyo uyu musaruro wiyongereye
umusaruro mwinshi uragenda ukazana amaforoma 50 20 15 10 ukagarura igitoro esansi ikaboneka abantu bose n'umuryango ukaronka icyo ufasha
kuva uku kwezi k'umunani gutangiye abaturi inkambi yo mu Rusenda bavuga yuko kwiyongera kw'indagara zo mu bwoko bwa kahuzu na karumba byabahaye imirimo byumvuhore Albert numwe mu rubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda
turanika tukanura tukazirarira mpaka bwe neza bakaza bakaturiha bakazitwara kuvuga nk'ubu yanika indobo imwe kwicunga amanywa nijoro n'amafaranga 1,500 hari giye ucunga nk'indobo 10 cyangwa 5 aya ubu yafite kujya kabisa ni fresh ubu imboga ziri kujya ziri gupfa tukadufita yo kujya nagorane kabisa
ubu mu gitondo wanditse indobo zingana gute
namaze kwanikira indobo 12 urumva ko amafaranga arimo nandikiye bampemba yo kwanikira bakampemba yo kuzicunga nayo kuzirarira
faida kubgayo aba muri village ya 16 yo mu nkambi yo mu Rusenda n'ibyishimo byinshi avuga yuko uku kwiyongera kw'indagara ziri mu Rusenda byabaruhuye ibishimbo bari bamaze iminsi bafungura
Eba kumwembo muri iyi minsi kabisa turashima gose Imana yari yadufashije nuko nta muntu yidoga. Ubu ufise n'amajyana 5 urajye imboga, ufise nk'igihumbu kajya umva nta ngorane. Turashima nuko Imana yatubarikiye gose. Akadobo kare kare kageze ku 60,670 mugabo ubu akadobo 2,218. Umwembo kabisa ni mwiza, ubu nitwidoga aho Imana nishishikare nyene ibarikiye nyene imigisha.
Umuyobozi ushinzwe uburobyi mu Rusenda bwana Kazadi avuga yuko hari utuyungiro bari basanzwe banika hwindagara ariko twabaye dukeya bitewe n'uko umusaruro wabaye mwinshi uyu muyobozi avuga yuko bagiye kugura utundi tuyungiro tuzunganira twari dusanzwe mwamenye yuko indobo imwe y'indagara mbisi kugira ngo yanikwe kuri utu tuyungiro yishyura amafaranga 1,500 y'amakongomani naho igisanduku cy'indagara kugira ngo kibone cyandikwa ku tuyungiro na tucishyura amafaranga 5,000 by'amakongomani Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
muri Tanzania naho igice cy'ambere cy'igikorwa cyo kwemeza impunzi n'abasaba ubuhungiro bose bari makambi ya Nyarugusu Nduta na Mutenderi cyatanguye uyu munsi kuwa mbere ivyo bibaye mu gihe mu ikampi ya Mutenderi abagore babiri n'abakobwa batatu bahakomerekeye kubera abitabiriye icyo gikorwa ari benshi cyane umwenshi makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaganiye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi zimubwira uko ibintu byifashe
Niteguye nabi. Mara bibi bibi kabaye. Baba bayo kaba chama kaze. Bazo jukwabo. Abinda baba kirukwabo.
Oya, haka na mishoro ni kaize nategura neza. Ah, ejo biro baro.
Eh, ejo biro gurugo tone gwiza kubera habaye cyo. Kanda abani bahera. Nibeshi. Ngora mu kwinjira kandi ndani ntibiteba. Ingora ni mukugira yewe inji.
Ah, timo.
Hagi yo bakafata bino byangare byo bagapanga kira zone. Izone ya yinjira hayinjira.
Muri rusangi ibintu bya rusasa muno musimbi kambi ya Mutenderi bitegu biteguye nabi kuko ugiye kuraba nta rutonde na rumwe ruhari rwo kwinjira gacanshana abantu ni benshi cyane kuko bashobora guhamagaza izone zitandatu n'ukuvuga guhera kuri zone A gushika kuri F izone zitandatu zose zigahurira ngaho kandi centre ni imwe abantu benshi bye kurabara cyanamye hanze izuba ni ginshi kugira umuntu ashobora kwinjira n'ukunigana udafite ingufu ntiwinjira ubunyanje uko turavugana no kuvuga hariho n'umwanya umuvyeyi yabaheje kugwa ko afite imbanyi n'umwana icumo mu rwango rwakorotse rusharuka tamano nabo nyeragize isanganya mbiraseje kumutwara umunyene no kuvuga mutangazo wari wasohe nijoro bari batubwiye yuko bashobora kuzofata abantu batishoboye bakabaronderera ikintu binjira kwabo abagenda no bumuga ariko ivyo ntivyakoretse ntivyakoretse aho turi ni ugwamo gusa urabona ko abantu baguma bagundana banigana no kuvuga amasanganya
no
baracaba
aya no kuri eme ntivyanyoroheye gose no munigano nyene ni munigano gose yo bakafata ku mazone zone kira zone bakayipangira ati mwinjirira aha yindi zone mwinjirira aha cyari kugenda neza ariko kubera ari kivunga bica bigorana
abantu afisana ndago ati mwabantu nima muzi ko ndabinginze no kuri imana yo mujiri bafasha aba bana mu bakureho nta mugihe no kuri haje baraho yanza abana biteye ubwoba neho urananka nk'inkuze urabe nk'irihuze nkaha bavuze nk'inkuze yo kwamara kwamari ko mihuze kimirinzi
ni kuri tonde go kubarura impunzi za imutendere bimeze nabi gose kuko nta rutonde rufise kuko ubunyene twinjiye ku mugano ntangere bahanuwe n'abayuwe ni kugira ngo bagire urutonde rwiza byanse ariko hariho n'abantu abana nagiye mu bitaro ubunyene baguye ko hariho no rwa ibitsinga bya cintoke aho hose bakwinjira bakware kuraba kugira ngo binjire banigane bakware kunigana kugira ngo winjire ndani umwana umwe uriyoya agiye mu bitaro ambirasi imutwaye ubunyene mu bitaro
bari gufata aya mazoze yandi yubatse bagafata izore zitatu tukaba dushira nk'aha kuza kubihangana izo zikaba zishira yahunuze muri aya muri diyasi kugira ngo hagire rene bagire baronka ukuntu bambara
kuvuga ushitse indani barakwereka aho wicara ukarindirira mu kanya baca bagutsora hagoye kwinjira mugane kwambara umuringa ntibigoye
mugabaha nukuri abantu barahaja kuhagwa bona nk'ubu bariho batwaye umuntu yari afite inda baho nyanze ubundi kandi baraho nyanze ubundi baho nyanze abana ngo bajya impande y'imodoka hajya n'uri mama kandi baraho nyanze ajya impande y'imodoka none iri ni sesa
batangura kwambika imiringa bakambitse imiringa bakaca mu gusohoka mukaca babashyira irangi ku rukumu musohotse hari ahantu mu gusohokera baca bagira ukamureka bakaraba ko umufite hari kwintuze iryo rangi bakaraba n'agakomo
ariko shoje twahanura nuko bofumagira ku mazone hagira izone imwe cyangwa izone zibiri baho nyene bakagwiza abantu kugiye kuraba binjira mu muryango umwe mu dugano ni mwinshi kimwe gusa turashima umaze gushika indani kwambara umuringa ntibiteba bagushikana mu gihangare hakubaza umuryango baze gushika indani bakwambika umuringa bakagushira ku irangi ku rukumu rw'ibubamfu bose bakamoreka kweri mu sindani ntango ya ziri hari umutekano ntangere ariko kwinjira niho urutonde rumeze nabi tugatabaza rero dusaba UNHCR yuko bitegura urundi rutonde batanze iminsi itatu ariko turazi ko iyo minsi itatu naho nyene izoshika batarabimara kuko ukuntu tubona abantu ni benshi abakiri hanze ni benshi inzara kweri yaza kwica abantu tubona ko tuvuye mu rutonde ruceguye nabi
kugira ngo amasanganya ntabe bari gufata izone imwe bakayibekenza izone imwe kuko hantu ni hanini hari handi hateguwe ntibahakoresheje iyo bakoresha kuko amazone atandatu hakoranye ni menshi kandi amazone manini manini iyo bafata izone imwe twari kumerwa neza ariko ubu harimo benshi abana inzara irabica baguma bicaye ku zuba yandi zuba ni rinini ryinshi nta kuntu nywa amazi indani ntiyinjirayo kandi amabomba ari indani
kugira ngo abantu ntibagire ingorane bagapanga ku mazone hanyuma no ku mavirage kugira ngo abantu bigende neza bakapanga imiryango bakavuga ati iyi zone yiyinjirira aha ivirage igende muri uwo muryango kuko nabonye umenya imiryango umaze kwinjira indani ni myinshi bakorera benshi nyine n'abatishoboye bariko baragira ingorane
turabandanya kubashikiriza amakuru mu kirundi mu kinyarwanda kuri uyu wa mbere inzego zihuriye mu bikorwa byo guhangana n'ikiza cya Ebola baraja mu gisagara cya Beni ni mu gihe abarwayi babiri b'icyo kiza mu gisagara cya Goma bakivurirwa mu bitaro bikuru byo mu gisagara cya Beni ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana umwishi makuru w'Ijwi ry'Amerika
Umuyobozi ukuriye ibikorwa byo kurwanya Ebola mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ni ayituri Professeur Jean-Jacques Muyembe avuga ko muri rusange indwara ya Ebola mu mujyi wa Goma irimo kugenzurwa uko bikwiye avuga ko umugore n'umwana we basanzwemo Ebola barimo kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Goma kandi bagenda boroherwa Professeur Muyemba atangaza ko hari abantu 15 baketsweho Ebola bagitegereje ibisubizo by'ibizamini byafashwe avuga ko nta wahita yemeza ko bayanduye nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byatangiye kubivuga nk'uko yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize agaragaza ingamba nshya zo guhangana n'iki cyorezo Professeur Muyemba avuga ko abayobozi mu ngeri zitandukanye bahura n'abaturage benshi icyarimwe bagomba kuba umuyoboro w'ubukangurambaga ku cyorezo cya Ebola abaturage bahabwa amabwiriza y'uko bakwiye kwitwara n'ibyo basabwa kuziririza nko gukora ku muntu watangiye kugaragaza bimwe mu bimenyetso bya Ebola kuri iki cyumweru Professor Muyembe yazengurutse amwe mu matorero atanga ubutumwa bukangurira abayoboke kugira uruhare mu kurwanya Ebola muri za kiliziya n'insengero muri katedrali gatulika ya Goma no kuzina insengero muri uyu mujyi. Professor Muyembe yinginga abayoboke b'aya madini gutanga umusanzu wabo mu kurwanya Ebola. Yishimiye uburyo bakiriye ubutumwa bwe. Yanishimiye kandi uburyo amatorero yateganije aho gukarabira intoki mu buryo bwo kunoza ibijyanye n'isuku isesuye nka bumwe mu buryo bwo kwirinda ko abantu bahererekanye indwara. Kuri uyu wa mbere nibwo itsinda rihuriwemo n'inzego zinyuranye zihuriye mu mugambi wo gukumira ikwirakwira rya Ebola berekeza mu mujyi wa Beni, ahafatwa nk'indiri y'iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya 10 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Professeur Muyembe avuga ko aba bakozi baza kuba baherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano.
Nous allons incorporer le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité.
Turajyana n'abava muri ministeri y'umutekano izaba ishinzwe umutekano, twongeremo na ministeri y'ingabo hamwe n'izindi nzego ndetse ni ministeri zigera ku enye cyangwa eshanu. Dushaka ko abaguverineri b'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri bagaragara cyane muri uku kurwanya Ebola bafatanije n'ishami rishinzwe ubuzima muri buri ntara. Aba bayobozi nibo basobanukiwe abaturage babo kandi bababwira bakumva cyane kurushaho. Tugiye rero kwinjira mu baturage tunaherekejwe n'abategetsi ku rwego rw'intara. Professeur Muyembe yifuza ko ibikorwa byo kurwanya Ebola bishingira ku bipimo bifatika bya siyansi kandi ibikorwa byabo byose akaba aribyo bishingiraho. Arasobanura impamvu. Ibikorwa byacu bigomba kuba bifite ireme kandi ibyo tuzagaragariza abaturage ku mpapuro bigomba kuba ari impamo. Niba tugaragaza ku mpapuro ko twakurikiranye abantu 40 bahuye n'umurwayi, bizaba ari byo n'uwabigenzura wese asange koko ari 40. Professeur Muyembe avuga ko 50% by'abantu bikekwa ko bashobora kuba barahuye n'uwanduye virusi ya Ebola aribo bagaragara, kandi ko agendeye ku by'inzobere zivuga bikomeje bikika icyorezo cyakomeza kikaba cyamara n'imyaka 2 cyangwa 3. Avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu kugenzura no gukurikirana abarwayi umwe kuri umwe, ku buryo nibura 80% by'abakekwaho kuba barahuye n'umurwayi bajya bakurikiranwa hakiri kare. Professeur Muyembe avuga ko bigezweho iki cyorezo cyabasha guhagarikwa mu gihe gito gishoboka. Kugeza ubu iki cyorezo cya Ebola kimaze guhitana abasaga 1,800 barimo babiri baguye mu mujyi wa Goma uhana urubibi n'umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza. Tu Murundi tugaruke ku nkuru ivuga ko ubushikiranganji bw'intwaro hagati bwatanguye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu 2022. Imwe mu ngingo nshasha z'iryo tegeko ni zigenga mu basitanteri, ni zagenga abasitanteri. Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi barakurikiranye inama yabahuje n'abaserukira abandi mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Desire Hatimana.
Mu gihe mibwirizwa ryahora ba musitanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda. Musitanteri azohora afata ingingo atawabanje kubaza ibitera amakenga abanyagisagara.
Kijanye n'ukuntu l'administrateur communale yarasanzwe akora n'ukuntu bigiye guhinduka. Ubu yarasanzwe akora yari umu executor. Ugawo uwuye niwe agiye kugira ijambo rya nyuma. Kibazo ya FIS est que comme yahawe le plein pouvoir arashobora kubyanga byose kubera ariwe afise en dernier mot.
Ujejwe imigambi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Iri defense ni yunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba musitanteri bazoba bakoze amakosa
kuri amakega ya musitanteri yavuze ngo azohava kabura ko afite ububasha bwo kubiruwe agize urora cyangwa ibindi barimo hanura cyane yabivuze na shone twereke turinde yuko amatora ahera. Ikintu cya mbere cyo kwihutira no kuyobora le manuel de procédure administrative et financier. Ni naho rero muri iri tegeko bashobora kuvuga bati naho musangire bakayibwa ububasha la loi communale niyo manuel de procédure administrative et financier nicyo gitoza kukwiriza neza iyi article iri mu izogenda des balises rero zosanga biye wa communale tuzisange n'umuri wa manuel de procédure
ikibazo kijanye n'abitoza mu gisagara cya Bujumbura kandi barategwa amakenga n'intonde z'abitoza mu migwi itandukanye. Bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
mwagiye muratomora neza kunzitso y'abantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane naho muri meri ya Bujumbura urabona yuko bizana ingorane ugasanga abantu bamwe bamwe bamanutse ejo ngo bari kuratwara amakate yacu ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi bikutse mu macane twebwe bene meri.
Umuyobozi ajejwe ivy'intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde. Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo.
Ikibazo yabuze ati abamanuka muri meri ya Bujumbura. Cyo reka ndakivuga kaneko. Ni kibazo banagomba muri meri twizi ko gikunda kutera ingorane cyane rwose. Kuko ugiye kuvuga ati intonde sabo muri administrasiyo ziki ni mu kumurongo w'imigambwe. Kandi murazi nayo. Sisi, razi na mefi kusanga, dongo, kwe pito sauriki kibanza ni uvuki. Kwa mra zotonde ka iso nonde kula tungirango awagu kibujungu. Sisi, kandise ni zureko za akili. Arete ni watako iso nonde, awagu imikango esi jesha usani, akagiri. Muka wanyama mwime ya mchungula, na huwa kibuse na wawini ya zeli kwa wanako mikoi. Kuko ni gisagara cy'umparikira cy'ikigo cy'umuryango kuko guko bigoye kuvuga indega n'ibikariye naho mbere no mu itegeko usesanguye neza nta hantu hamwe icyo bita gusanga bigira cyo bituma hamwe na nafashe ijambo bwa mbere na kujya hejuru no ubure detrexe niyetese kubibera muri ayo makaritsiye yanyu kubera muri ayo makomine yanyu y'ibikariye none abo bakuyakuya naho utayibuze gutyo bitoza mwemuye sisiyo. Ndiyo mbuga mutima kayuzo linga mbisagara cha Bujumbura. Mwito za mwuri.
Mwuri mishasha biri mwibigirizwa rigenga matora mwa kambi wili na milongi wili. Harimno ko uzo kuitoza huwi genga atakiri mumabanga azo subirizwa n'umunyamugambwe ibitera kanda makenga abanyagisagara. Bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungerwa cyane umutekano wiwe.
Uyu yigenga by'ukuri azaba yizigiye bikomeye turaje amajwi bamusaba. Niye ndabize ko ataza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko nicasanga ndiko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu arifragilize cyane hariho umutekano we n'uzoba ukwiye neza inyuma habavuze yuko abandi bazoba bafite abazobasubiriza mugabo we ntazoba afite uwo musubira kandi birumvikana kuko azaba ari umwigenga ntazaba afite abandi inyuma yiwe kuko arubaye binanirwa bigenga kandi bitemewe n'amategeko. Nshya ndavuga nti rero jewe igishyirabo n'umusaba kubera yuko abantu bashobora gusubira uyu muntu bazaba bavuye mu mugambwe runaka wabaye waronse amajwi yemewe mu nama nshingamateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronse amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane ku mvo imwe bibanza turaje ngene biganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu niyo hava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambi ufite amajwi make cyane ushobora kwegukira kiriya kibanza uyu muntu akagira ingorane.
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi
mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe none depite none de senateur ugira nk'ubuzu tinaka no mukura muri iki gishikiri sije no urutonde ubuzu tibara aha hari ubwo kukanaka zoshika naba akiri muri aya mabanga ntashikiri kubera ikiba tangiye icyo rero gituma naho baronka sekiriti no umutekano niwo yigenga zoro mu umutekano kira none umusore wigira na none utungane hari umusore udakora abajeje umutekano aho umusore badakora nazo ugira kwicariye mu bwaga cyarukira mu mubiri na cya kibazo ariko ararondera nta kigega urumva koko jene yasaba ko umutekano ukwiye rwose kijya rero harezime kijya gisekiriza mene bajya ba reservisi bari kumanitse buroke nicyo kizosekiriza n'uwo murenge kandi.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa izogenga amatora mu mwaka w'2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mu mwaka w'2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2019.
Urakoze Desire nshuti mwese mukundi radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer na Mokbile byadufashije kugiranya ibiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Take harder than Jackie Chan.